e Radio Svida America. Radio Svida America isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti zacu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Ikarongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 98 n'ibice 9 Ikisoro. Ikaze mu makuru yo muri iki gitondo mugiye gushikizwa nanjye Fidel Niyonga. Arangiye imyaka 33 Perezida Stephen Ntaryamira w'u Burundi yitabye Imana aguye mu ndege ari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1994 I Kanombe I Kigali.
Arabaye amankete menshi ava mu mihingo myinshi amwe akavuga ibi ayandi akavuga biriya uburyo bw'uko atanyishe n'ubujewe mbona ukuri kukwerekeye ikorwa ry'ijya ndege.
Uyo ni Madame Sylvana Ntaryamira umupfakazi wa nyakwigendera Cyprien Ntaryamira. Inama nshingamateka y'u Burundi yaraye yemeje integuro y'itegeko rigenga amatora ku majwi 98 n'ibice bitatu ku ijana. Sudani y'Epfo ifise umugambi wo gutangura kwandika abazotora mu kwezi kwa 6 mu matora yigijwe inyuma igihe kirekire azoba mu mpera z'umwaka. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane ntimuje kure. Reka duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Muri Sudani utudege twitwara drone ejo twakubise umujyi wa Algadaref byavuzwe n'ababyiboneye hamwe na guverineri waho kuri wa kabiri. Byatumye intambara yashegeshe igihugu igera muri leta yarimo umutuzo ikorwamo ibikorwa by'ubuhinzi ahahungiye abantu bagera ku gice cya miliyoni. Gadaref ni umurwa mukuru wa leta ya Algadaref. Kugeza ubu haracyacungwa n'abasirikare mu gihe intambara hagati y'abasirikare basanzwe b'igihugu n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF iri hafi kumara umwaka. RSF yigaruriye umujyi wa Khartoum leta bituranye ya Gezera kimwe n'ibindi bice hafi ya byose by'intara za Darfur na Kordofan mu burengerazuba bw'igihugu. Ni mu gihe igisirikare gifite amajyaruguru n'uburasirazuba bwa Sudani harimo n'icyambu gikomeye cyo kunyanja itukura. Ababyiboneye n'amaso bavuze ko mu gitondo cy'ejo kwa kabiri byibura drone ebyiri zari zibasiye ahari ibikorwa bya gisirikare I Gadaref. Uyu ni umujyi uherereye mu burengerazuba bw'uwa Gezira. Tujye noneho muri Sudani y'Epfo ifite umugambi wo gutangira kwandika abazatora mu kwezi kwa 6 mu matora yigijwe inyuma igihe kirekire azaba mu mpera z'umwaka. Byavuzwe n'umuyobozi mukuru wa komisiyo y'amatora mu gihugu kuri uyu wa kabiri. Abenego Akoke yavuze ko ingenga bihe matora yamaze gutegurwa ku nshuro ya mbere mu mateka y'amatora muri iki gihugu kikiri gito mu myaka mu bihugu byo ku isi. Cyakora uyu muyobozi ntiyatangaje itariki nyirizina y'itora ryateganyijwe mu kwezi kwa 12 hakurikijwe inzira yashyizweho mu mwaka ushize. Akoke Ali Juba yabwiye abanyamakuru mu nama bagiranye ati tugiye gukoresha amatora ku bw'amahirwe itora rizaba. Intambwe ya mbere y'abakwandika bazatora bishobora gutangira mu kwezi kwa 6. Ibi yabivuze ariko hadatanga itariki nyayo itora rizaberaho. Sudani y'Epfo ntatora yigeze ikoresha kuva ibonye ubwigenge yahawe na Sudani mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 2011 kandi igihugu kibasiwe n'urugomo, ubukene n'ibiza bidaturuka ku bikorwa bya muntu. Sena ya Liberia ejo kwa kabiri yashyigikiye ishyirwaho ry'urukiko ku byaha byo mu ntambara rwo guha ubutabera abakozweho n'ihohoterwa ritandukanye rimaze igihe ryakozwe muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika mu ntambara ebyiri zashyamiranije abaturage. Umushinga watanzwe na Perezida Joseph Boakai abadepite bawushyigikiye mu itora ryo mu kwezi gushize. Wongeye gutorwa na Sena ejo kwa kabiri n'amajwi 27 ku basenateri 29. Boakai ubu icyo akeneye gukora ni ukwemeza bwa nyuma. Ibi byakiriwe neza n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'imiryango itari ya leta yari yasabye ko abakoze ibyaha mu ntambara ebyiri hagati y'umwaka w'1989 na 2003 babibazwa. Abantu bagera mu 250,000 biciwe mu bushyamirane bwabayemo ubwicanyi bw'abantu kivunge gufata ku ngufu n'ikoreshwa ry'abana mu gisirikare. Komite y'ukuri n'ubwiyunge nyuma yasabye ishyirwaho ry'urukiko rudasanzwe rwo kuburanisha abo bose bavugwaho kuba barakoze ibyo byaha, nyamara nta kigeze gikorwa kugeza Boakai atowe mu mwaka ushize. Urukiko nirumara gushyirwaho ruzatangira gukora muri Liberia rwubahiriza amahame mpuzamahanga rushyigikiwe n'inzego z'amahanga harimo n'umuryango w'abibumbye ruzita no ku byaha bijyanye n'ubukungu. Bamwe mu Banyaliberiya barwanyije ishyirwaho ry'urwo rukiko bavuga ko ruzatoneka inkovu za kera kandi ko rushobora kuburizamo itegeko ritanga imbabazi z'ihubu ryafashije guhagarika ubushyamirane. Guverinoma ya Togo ejo kwa kabiri yimye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi uruhushya rwo gukoresha imyigaragambyo muri iki cyumweru, yamagana ivugurura ry'itegeko nshinga ryakuruye umwuka mubi ushingiye kuri politiki. Cyakora amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika yavuze ko nta gihindutse ku minsi ibiri y'imyigaragambyo irwanya ivugurura ry'itegeko nshinga hamwe n'icyemezo cya guverinoma cyo gutinza amatora ateganyijwe ku itariki ya 20 y'uko kwezi kwa kane. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko iryo vugurura ari ikigeragezo cya perezida Faure Gnassingbé, umuyobozi w'igihugu uri ku butegetsi guhera muri 2005. Minisitiri w'ubuyobozi bw'igihugu Hodabaro Awate yavuze ko impapuro zisaba uruhushya rwo gutegura imyigaragambyo zitahagereye igihe kandi ko zarenze ku mategeko. Mu ibaruwa yagize ati: "Kubera izo mpamvu, gukoresha imyigaragambyo yariteganyijwe tariki 11 y'uko kwezi kwa kane, iya 12 n'iya 13 uyu mwaka 2024 ntibyemewe." Ariko ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Alliance Nationale pour le Changement ANC n'andi matsinda bavuze ko imyigaragambyo ishobora gukomeza uretse ko ibikorwa byayo bizagabanuka kwa gatanu no kwa gatandatu. Igisubizo cy'andi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nticyahise gisobanuka. Imyigaragambyo mu mihanda yaraciwe muri Togo kuva mu 2022 nyuma y'igitero mu isoko ry'Irome ubwo umujandarume yitwaga.
Tumushimire mugenzi wacu Eugene Mukanguzi ku makuru yo hirya no hino ku isi ahejeje kudushikiriza. Muhandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Ukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inama nshingamateka y'u Burundi yemeje integuro y'itegeko rigenga amatora ku majwi 98 n'ibice 3%. Ijwi rya Amerika yabateguriye iyi nkuru yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Turayishyikirizwa na mugenzi wacu Thierry Vendayishimi.
Turayemeje mu nama nshingamateka ku 98 n'ibice 3%.
Abashingamateka bari bahejeje kwemeza integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa inimero 1:11 ryo kuwa 20 kwezi kwa gatanu mwaka 2019 rigenga amategeko y'amatora mu Burundi. Ico gikorwa cyo kwihweza iyo integuro y'ibwirizwa camaze amasaha arenga 5 mu ngoro y'inama nshingamateka iri mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura. Mu menyanyuro zirenga 9 umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse yari yaje kurisigura yashikirije zimwe muri izo zagarutsweho n'abatari bake n'izi.
Igihe cyo kwiyamamaza kampanye elektorale comara iminsi 14 2. Uko bwa mbere twahora dukoresha indwi zitatu. Ikiringo cyo guharura amajwi, amatora atangura isaha 12 zo mu gatondo agacahera isaha 9 mu gihe twahora duheza isaha 10. Kugira tugabanye abantu baza kwitoza mugabo atamuhamagaro bafise ibyo bita rekandatire fantaziste twasabye ko amahera ingwate aho ritangwa yoduga. Ku rugero rw'intonde za komine twasabye yuko boshyirwa ko ingwati y'ibihumbi 200 hanyuma miliyoni 2 ku rugero rw'urutonde rw'abakenguza amateka n'abashinga amateka hanyuma miliyoni 100 ku rugero rw'abitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu.
Martin Niteretse ahejeje gushikiriza ibyo abashinga amateka bagarutse cyane ku ishyirwaho hamwe n'iduzwa ry'amafaranga y'ingwati azotangwa n'abitoza muri ibyo bibanza bitandukanye. Naho hari abavuga ko iyo ngwati yadugijwe bikwiriye abenshi mu bashinga amateka uhereye ku cegera cya mbere umukuru w'inama nshingamateka Abel Gashatsi n'abandi bavuga ko ari uburyo bwashyizweho bwo gukumira bamwe bamwe mu matora.
Abarundi bafite uburenganzira bwo gutora no kwitoza ntimwumva ko ashaka kuba ikibazo, mbega mu gihe tworo nk'umukandida umwe dufatiye wose ifite perezidansiyeri eske ayo matora azoba ari amatora koko?
Umva umengo birarenze.
Ndabona yuko ari kumira yoba ririko rikorwa muri kahise harabayeho amakumira y'ubwoko n'intara arakurikira amakumira bifatiye ku migambwe. Iri rero ryoba ari kumira rishasha rije muri no ntegura rino bwirizwa rifatiye ku butunzi. Burya abarundi bari mu migambwe ni bake ariko abarundi baja gutora ni benshi. Aha rero muri ko mwaka amahirwe abarundi yo kuca kwihitiramo indongozi yo barongora ku rwego rw'umukuru w'igihugu
ndabonamo ikumira rwose
amafaranga y'ingwate kuwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yavuye ku miliyoni 30 ashirwa ku miliyoni 100 ari mushinga mateka hano mukenguza amateka yakuwe ku mafaranga 500,000 ashirwa ku mafaranga 2,000,000 z'amafaranga y'amarundi naye ari witoza ku rwego rwa komine yashizwe ku mafaranga 200,000 mugihe uwitoza muri ico kibanza atangwati ya urasabwa ku kiringo c'imisi yo kwiyamamaza abashinga amateka nawo nyene babibona gutandukanye
Ritandi zinara kuko ubusanga ari zine cyangwa zitatu nje ni zitatu nyinshi ni zine rero kuzunguruka intara zine mu kiringo cy'indwi zibiri ndabona atari igikorwa cyoroshye je nabona yuko iki kiringo cyokongerezwa no gushika ku ndwi zitatu
ni nke cyane kuko twabatse ko turabuza abitoza gushikira abanyagihugu koko gushika hariya hasi ibivira bigiye umushikiranganji yo bitwemerera n'ukuri yogarukana izo ndwi zitatu
bariko basaba ko twogaruka ku ndwi zitatu njye ko nabibona simuka ahubwo turiko turaraba izi ntara zitanu zashya n'ukuri n'izo ndwi zitatu hazogera abaza kwiyamamaza bataraheza cyane asaba ahubwo mushyira ku ndwi zine
kuri ibi umushikiranganji Martin Iteretse avuga ko iminsi yagabanijwe kuko ngo igihe cy'imyamamazo bisamaza abanyagihugu ibindi bikorwa bigasa n'ibyahebwe bikabatesha gukora ibikorwa by'iterambere kuri ingingo bahurije ko hogumizwa indwi zitatu z'imyamamazo nk'uko byari bihasanzwe iyi neguro y'ibwirizwa nk'uko bibandanya bishikirizwe na Martin Iteretse umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ije kwisunga itunganywa gushasha ry'intara amakomine amazone imitumba hamwe n'amakartiye handitswe nk'uko amatora azokurikirana hisunzwe urutonde rutangwa n'ibwirizwa shingiro amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka abajenama ba komine n'abakuru b'imitumba azoba mu mwaka w'2025 ari mukuru w'igihugu abe mu mwaka w'2027 uze kwitoza kuba umukuru w'umutumba azobibangikanya n'ayandi mabanga kandi nazoba arekuriwe kuba mu nzego nyobozi z'umugambwe wiwe ku mutumba canke ibindi agategerezwa kuzoba azi gusoma no kwandika inama manuzi wa jambo ya komine izobigizwe n'imiburiburi n'igitigire cy'abantu 2025 kizotorwa hisunzwe amazone agize komine mu gihe mu itegeko ryo mu mwaka w'2019 igitegere cy'inama manuzi wa jambo cyahera kuri 15 bakaba baserukira imitumba igize komine ibihano ku bato bamatora iyi nteguro y'ibwirizwa ishira imbere guce hadabu aho gushira imbere gufunga byahora mu ibwirizwa ryahahora ihadabu yahora hagati y'ibihumbi 400 n'ibihumbi 800 y'amafaranga y'amarundi yagwijwe inshuro 100 yashizwe ku mafaranga y'amarundi ava ku miliyoni 4 gushika ku miliyoni 8 abashinga amateka bashikirije amakenga kuri iyi ngingo ko bafatiye ku bukene buri mu gihugu ahubwo hazohava hafungwa benshi ku mvo zo gufatwa bakabura ibyo bariha inyuma y'impari zitari zike iyi neguro y'ibwirizwa yavuye yemezwa n'abashinga amateka 115 kujana na 17 bari bitavye ibikorwa nayo babiri naco bayivuze ko akaba tanumwe yayihakanye
Harangiye imyaka 30 President Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yitavye Imana aguye mu ndege ari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'igihumbi 1994 i Kanombe i Kigali cyo gihe cyose umupfakazi wa nyakwigendera Cyprien Ntaryamira Sivana Ntaryamira yaririnze kugira icyo abivuga ko mu bwayi bwa mbere yaganiriye n'Ijwi rya Amerika kuri telefone na mugenzi wacu Diane Nininahazwe
kuruniya munsi narumvise umubabaro udasanzwe sinari niteze yuko umuntu yagiye mu gatondo akomeye noronka inkuru ku mugoroba imbwira yuko yiswe naragoye igihumura wari umubabaro mwinshi cane
ubutungane bugejeje hehe dosiye y'umufasha wanyu
ntaho mbona iyo dosiye igeze numvise byinshi harabaye amankete menshi mu mihingo myinshi amwe akavuga ibi ayandi akavuga biriya uburyo bw'uko atanyishu nubu jewe mbona ndaronka kubyerekeye ukuri kubyerekeye ikorwa ry'indege
iyo muvuga ko atanyishu muraronka no kuvuga ku ruhande rwahe ku Rwanda ku Burundi canke amakungu
hose cyane cyane amakungu kukubera yuko twari twiteze yuko amakungu yo gena umubi atahuweganiye kwera kwa matohoza bakamenya icyishi ba feza babiri ariko ntikigeze biba ama ankete yakozwe n'abajije mu Bufaransa dufate babiri ya mbere yakozwe na juge Jean-Louis de Brugier n'indi yakozwe mu nyuma na le juge Trevedic na Pou ziri contradictoire umwe yavuga ati indege yakorowe naba naba ubundi akavuga ati indege yakorowe naba naba urumva rero ko twebwe nk'umuryango bitugora kumenya uwo twemera
uko kuvuguruzanya none muri zera yuko umunsi uri izina hazoza ukuri kumwe guhurijwe ko na bose kukaza kuhoza umuryango wa nyakwigendera na Ryamira ga Madame Sylvane
ego cyane rwose icyizere nticobora uko kugira bivuga mu Kirundi ukuri guca mu ziko ntigusha imyaka bizomara ntawe tuzi mugabe bitewe bitibuke ukuri kuzoja habona
mukizera ko kuzozana na makungu bice ku Burundi canke biciye aho umushinga ntawe wanyu yaguye
hariho hose ntitwovuga ngo bizova ha canke bizova hariya ko bye nizo muri kazoza mugabe tewe numva mfite icyizere kwabo bose hazogera igihe bakarondera ukuri kuko turanyotewe ukuri cyane turibaza ko kuzotinda kuboneka
ba nyine indege yari ireruye nyakwigendera umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ntaryamira baratanze indishyi ku miryango imwe imwe bavuga ko hariho abaronse n'abataronse zifashe gute mu muryango wa nyakwigendera mwebwe mwararonkejwe iyo ndishyi
cyandege okay, yari ifise assurance muri kompanyi y'u Rwanda yari asire nayo muri kompanyi ya Lyon mu Bwongereza kiriya gihe nyene baciye bashikiriza iyo ndishi ya assurance mu Rwanda basomarwa gice cy'iyo ndishi cyari gikenewe mukuru w'u Rwanda gicashikirijwe umuryango wa perezida w'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda cyashimye kuyifata ariko mu nyuma twaramenye yuko igice cyari kigenewe imiryango itatu y'abafaransa batwara ijya ndege hamwe n'imiryango itatu y'abarundi bari muri ijya ndege yoyo yatanzwe twebwe rero twari twarafashe umucamanza kugira ngo aduserukire turamuha manda hanyuma aragenda mu Rwanda baramuha iyo ndishi ayishikanye ntiyatubwiye ati nayirose yagumye atubwira yuko indishi yafashwe kumwe n'indishi yafashwe na igihugu indishi yari igenewe umuryango wa perezida Habyarimana tubyemera uko gushaho mu nyuma rero sonarwa ntitubyemeza ko bamuhaye iyo ndishi dushaturatahura yuko yashimye kuyinyuruza
muzokoriki muzomuhebera
ibyo byabaye kera ntitumuhebera twaragerageje ubundi buryo tuzobandanya turizeye rwose utungane ko buzokora
ku ruhande rw'u Burundi naho ubwo bwarahavuye bukabaha uturusho duhabwa abandi bapfasoni babahoze ari abatambukanye b'abakuru b'igihugu
hariho amategeko arabivyo vyerekeye imiryango y'abahoze barongoye igihugu n'abahoze barongoye igihugu nyine bonyine ubwabo itegeko rishasha ntarubu ryasohotse mu kwezi kwa kabiri 2020 muri iryo tegeko biravuga neza yuko ukorera ishyirahamwe mpuzamakungu ni cyangwa akandi kazi mpuzamakungu ataronka ubwo burusho ntabyo rero narondeye kubera ko narabona yuko ntashobora kuyironka kubera iyumvo
ariko ubu muri mu karuhuko k'akazi mwaragiye mu zabukuru ibyo navyo hari ico biza bihindura mugeranije naho mwahora mukorera n'ica amategeko avuga
egome cyane uri iryo tegeko kandi hariho aho bavuga yuko umuntu aba hanze naho nyene atari abigenewe twebwe rero niho tugitahuka mu by'ukuri rero turacarondera kubibaza turabi ivyo babitwerekeye
Madame Sylvane Ntaryamira umutambukanye wahoze ari president w'u Burundi Cyprien Ntaryamira twashimiye cyane kuri kano kanya muhaje rya America.
Murakoze cyane.
Mu Rwanda mu karere ka Rutsiro, Segiteri yaboneza muhahoze ari komine Kayove ni kimwe mu bice hahonyemwo imiryango myinshi muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibiharuro bigaragaza ko hahonejwe n'imiburiburi imiryango 214. Gloria Tuyishime yagiye kuhagendera inyuma y'imyaka 30.
Umurenge waboneza ni agace kuri ubu gatuwe n'abaturage barenga 2022, kihariwe n'icyaro kigizwe n'udusantere twinshi. Imirimo yihariye waha ni ubuhinzi n'ubucuruzi buciriritse. Nyuma y'abatuye muri aka gace n'abandi baturage bagiye bava mu bindi bice by'igihugu nyuma ya Jenoside, kuko imiryango myinshi yo muri aka gace yazimye mu gihumbi 1994. Ijwi rya Amerika yatembereye muri aka gace iganira n'abarokotse ndetse n'abahatuye muri iki gihe. Rurangwa Anselme, umwe muri bane baharokotse, ubu ni umugabo w'imyaka 56, yiciwe umuryango akomokamo wose ndetse n'umugore we n'umwana.
Jenoside itangiye ku itariki ya 7 saa 12 za mu gitondo aha kuri centre wabonye yitwa Shusho bakoreye inama. Ubwo ni ukuvuga ngo inama yararangiye no kwica abatutsi bitaritangira, kuko nk'uwo munsi saa saba umugore wanjye n'umwana bapfuye. Igitangira uwo munsi bivuze ngo ni nahangaha hapfuye abantu benshi uwo munsi, hapfuye abatutsi benshi.
Kuri we gusigara ari nyakamye ni ikibazo kitamworoheye.
Urabona ni abantu benshi bapfuye, none ugasanga naho usigaye usigaye wenyine. Uko umwaka ugenda uza niko imbaraga zigenda ziba nkeya. Kutagira umuntu wo kwitaho usibye leta y'ubumwe igerageza kudukurikirana umunsi ku wundi, ugasanga umuntu aragenda asaza nta muntu wo kumwitaho kuko imiryango yarazimye.
Ijwi rya Amerika kandi yaganiriye na Rurangirwa Eric utuye mu kagari ka Bushaka mu mudugudu wa Gaseke, nawe Jenoside yamutwaye benshi kandi nawe yatubwiye ko yahigwaga.
Urabona Kinunu ikikijwe n'ikiyaga cya Kivu, hanyuma urabona ishyamba rya Magaba. Abantu bagabaga ibitero uretse n'abo twari duturanye ahangaha byaturukaga mu ibyo bice aho twitaga mu Bukiga. Hanyuma kandi urabona ko nta bwinyagamburiro, dukoreza lisansi tugerageza kwirwanaho, bazana imbunda n'amagrenade baradutera. Abantu benshi barapfa, bagenda babica mugenda nyine bariyeri na tireri tw'ikiyaga cya Kivu, babura aho basambira aho bahungira.
Uyu Rurangirwa kandi dusangije ko benshi mu baturanyi be bishwe bikabije kuko babuze aho bahungira. Ku rundi ruhande, Rurangwa Anselme we mu nzira y'umusaraba ava ko yanyuzemo ahunga, yemeza ko impamvu abatutsi benshi bapfiriye kuri uyu musozi ari uko bahunze banyura mu kiyaga cya Kivu gikikije aka karere ka Rutsiro. Icyo gihe bahungiraga mu tundi turere nka Karongi no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Hari abavuye ahangaha ko mbere iyo hazaga ibitero shuma mbere y'uko Jenoside ibaho, abantu bavaga bagahungira ahitwaga Imabanza, ubwicanyi bwaberagayo. Bamwe bagerayo bagasanga hari umutekano, ubwo butero shuma byarangira bakagaruka. Aba babuze aho bahungira, bagezeyo basanga naho ubwicanyi bwaratangiye bisanzwe. Ubwo benshi ni nabo bagiye bagwa. Hari abageze ku Kivu hari agatwaro, hari n'abapfiriye kuri kiriya kirwa cya Nyamunini.
Ijwi rya Amerika yaganiriye kandi na Butera Yusufu utuye muri aka gace, yiyemera ko yari mu gitero cyishe abantu muri Boneza. Uyu mugabo yadusangije uburyo abatutsi bicwaga ku buryo bw'indengakamere byateye imiryango myinshi kuzima.
Abatutsi ntibabonye inzira banyuramo cyangwa ubwihisho, kuko icyo gihe abafataga n'imbwa bagahiga mu bihuru, abirirwaga muri ako kazi nijoro igihe cyo guhunga nabwo babasha kugenda mbere abataragiye, asigaye barayamenye n'umuntu waba ufite umuzinga mu nzu akajyana umuntu. Hari nk'abishwe bo by'umurama bagihungishije abantu, ubwo byari ibintu byari bikomeye.
Ibibazo by'umwe n'ubwiyunge murenge wa Boneza kugezana n'uyu munsi biragaragara ikubitiro n'ibibazo byo kuterekana aho imibiri bayishyize. Urugero n'umuvandimwe wa Rurangirwa Eric wabonetse mu minsi mike ishize nyuma y'imyaka 30.
Ejo bundi nibwo twabonye umubiri we. Kandi ahantu mu rusisiro hatuye abantu benshi batahigwaga, duhamagaza n'inama ngo baduhe amakuru, ntawambwiye ngo wenda yishwe nande. Kandi twahoraga tuvuga tuti yaguye ahangaha abantu babitubwira bacitse ku icumu, ariko biratangaje kubona barahunga bahahinga n'ibice by'umubiri we byinshi ntabwo bihari. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo babonaga barabitwaraga bakabijugunya ahantu.
Ibibazo by'izungura nabyo ni ingora bahise.
Ikindi kiriho nyuma haje no kuzaza noneho n'amakimbirane ashingiye ku by'ubutaka kuzungura. Umuntu akaza ati ngewe nigiye dufitanye isano ya bugufi, undi ati nigiye dufitanye isano ya bugufi niyo umuryango wazimye, naho n'abandi basigaye hakazamo amakimbirane ashingiye kuzungura. Dore niyo musaza mugenyantwari yaraburanye aburana n'umuntu bana ba murumuna we kuzungura. Abantu bagombaga kuba bahuje babavinda imwe.
Umuyobozi w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yibuka mu karere ka Rutsiro Nyasenga Philippe, yemeza ko nubwo hari byinshi byagezweho hakirimo icyo kubishe n'abiciwe.
bikaboneka mu baturage bivuga ngo bagombye kuba batanga ayo makuru.
Komisiyo y'umwe n'ubwiyunge mu Rwanda igaragaza ko igipimo cy'umwe n'ubwiyunge kiri ku kigero cya 94% guhera mu mwaka 2020. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kane 1955, Dr. Thomas Francis w'Umunyamerika yatangaje ku mugaragaro ko urukingo rw'imbasa rwabonetse kandi rukora neza ku buryo bwizewe. Dr. Francis yari umushakashatsi na mwarimu muri kaminuza ya leta ya Michigan, University of Michigan, mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nirwo rukingo rw'imbasa rwa mbere na mbere ku isi rwari rwemejwe ko rukora neza. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Imbasa yibasira cyane cyane abana bakiri bato. Igice kinini muri bo baba batarengeje imyaka 6 y'ubukure. Irandura cyane. Ingaruka zayo ni ukumugaza uwo ifashe cyane cyane amaguru, ishobora ariko no gutera ibibazo by'ubuhumekero ndetse no kwica uyirwaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabayemo ibyorezo by'imbasa byinshi. Mu 1916 cyahitanye abantu barenga 2,730 mu gihugu cyose. Mu 1952 imbasa yishe abantu 3,445 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yose. Ibi byorezo byose n'ibindi tutavuze kubera ko dutanze ingero nkeya, byasize kandi abantu 2,000,000 barahinamiranye. Kugeza mu 1954 imbasa niyo ndwara yicaga abana benshi kurusha izindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myaka y'1950 yari yarakuye umutima Abanyamerika ku buryo bari bafite ubwoba bw'imbasa bungana n'ubwo bari bafitiye intwaro kirimbuzi bomba atomiki. N'abashakashatsi benshi byari bibahangayikishije cyane kuva myaka na myaka. Umwe muri bo yari Dr. Jonas Salk, nawe w'Umunyamerika. Kuva mu 1947 yarakuriye ikigo cy'ubushakashatsi cy'ishuri ry'abaganga rya University of Pittsburgh muri Leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu. We n'itsinda ry'abamufashaga batangiye ubushakashatsi ku rukingo rw'imbasa mu 1948. Bamaze kurubona, Dr. Salk yarabanje ararufata arwigeragerezaho ubwe ku giti cye no ku mugore we n'abana babo mu 1953. Mu gihe cy'umwaka barugeragereje ku bana barenga 1,180,000. Jonas Salk yize iby'ubuganga muri New York University, aharangije yagiye muri University of Michigan kunonosora ubushakashatsi bwe ayobowe na Dr. Francis Thomas. Uyu Dr. Thomas Francis niwe wayoboye n'imirimo yose yo kugerageza no kugenzura urukingo rwa Salk. Niyo mpamvu ariwe watangaje imyanzuro yabyo.
This gigantic experiment is symbolic of the equally great foundations of scientific and philanthropic without which it could not have been conceived or executed.
Dr. Francis ati iki gikorwa cy'igitangaza nticyari gushoboka iyo hatabaho ubufatanye hagati y'abahanga muri siyansi n'abaterankunga. Nirwo rukingo rw'imbasa nyarwo rwa mbere na mbere rwari rubonetse ku isi yose. Abahanga bemeza kandi ko rushobora kuba ariyo ntambwe ya mbere ikomeye mu rwego rw'ubuganga n'ubuvuzi mu kinyejana gishize, ni ukuvuga ikinyejana cya 20. Ijwi rya Amerika. Abanyamerika babyakiranye impundu nyinshi biba umunsi mukuru bakora ibirori. Mu myaka 4 yakurikiyeho mu 1959, urukingo rw'imbasa rwari rumaze kugera mu bihugu byibura 90 byo ku isi yose. Hashize imyaka 8 ruvumbuwe, undi muganga w'Umunyamerika witwa Albert Sabin yavumbuye urundi rukingo rw'imbasa. Urwa Salk runyura mu rushinge batera umuntu, naho urwa Sabin ni udutonyanga baha umwana mu kanwa. Zombi zirakora neza kandi nta ngaruka mbi zitera. zatumye imbasi icika burundu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1979. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cyo umunsi nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteza amatwi. Maze rero mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kabirindi murakarama.
Nshuti zacu ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri aka kanya dushimire bagenzi bacu bagize uruhara ngo ateguguye yongera abashikira kuri mikoro mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Amakuru yarahagarariwe na Edi Gwema.